imvani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch riratangaza ko Leta y'u Rwanda yakajije umurego mu guhashya abatavuga rumwe nayo igata muri yombi abantu 9. Ishyaka PS Imberakuri rirasaba abakuru ibihugu by'amahanga cyane cyane iby'inshuti za Leta y'u Rwanda kwisaba kubahiriza demokarasi.
Ishyaka ry'ubufamuni rifite uburenganzira busesuye bwo gushaka abayoboke kugira ngo rizakore inama rusange yikubita. Iyo nama rusange izabikora gute igihe cyose batemera ko umuyobozi waryo ahura n'abarwanashyaka baryo bagategura inama
rusange. Me Bernard Ntaganda, perezida fondateur w'ishyaka PS Imberakuri. Leta y'u Rwanda yishimiye ko yashyikirijwe na Leta y'u Burundi kuri wa kabiri abarwanyi 11 bo mu mutwe w'inyeshyamba wa FLN.
Ahubwo ni intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere.
General de Brigade Vincent Nyakarundi. Hayi makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi mu kanya mugume ku maradiyo yayo. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Mwiriwe Venise, tuyahereye mu yavuga muri Afurika. Indege z'intambara za kajugujugu za Nigeria zarishe abasuma barenga 50 mu gitero zakoze mu buraruko bushyira uburengero bw'icyo gihugu. Ibi byavuzwe n'abategetsi bo muri ako karere ejo ku munsi wa kabiri. Imigwi y'abitwaje ibigwanisho bikomeye bazwi muri ako karere nk'abasuma imaze imyaka ikora iterabwoba mu buraruko bushyira uburengero no hagati muri Nigeria. Bagirizwa gusambura no gusahura imihana y'abanyagihugu, ariko kandi ibitero byabo byarasheshe amaraso menshi mu mezi aheze. Samuel Arwane, umutegetsi ajejwe igisata cy'umutekano muri ako karere, yavuze ko abasuma biciwe mu ntara ya Birnin Negwari muri leta ya Kaduna. Yavuze kandi ko bari ku mapikipiki bari barindiriye gutega abasirikare ba leta ku butaka. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo ku wa kabiri yari yemeje kuzohangana n'intagondwa z'abayisilamiste bahungabanya umutekano mu buraruko bwa Mozambique no mu karere. Hari mu birori byo kwibuka imyaka 35 iheze perezida wa mbere wa Mozambique Samora Machel afuye. Ramaphosa na perezida wa Mozambique Philippe Nyusi bari aho indege uwo muhisi Machel yarimwo igihe igirisanganya atashe avuye mu nama muri Zambia itariki ya 19 mu kwezi kw'icumi 1986. Perezida Ramaphosa avuga ko abanyagihugu ba Afurika y'Epfo biyemeje kwifatanya n'aba Mozambique mu gufasha gusubiza inyuma no kurwanya abakora iterabwoba babiba intambara, umutekano muke n'ubwicanyi. Yiyemeje ko bazokora uko bashoboye kugira Mozambique irangwemo amahoro. Tukiri kuyavuga kuri Afrika, raporo nshasha kuhindagurika ry'ibihe kuri Afrika iragabisha ko ubushyuhe buriko buriyongera cyane kuri uyu mugabane kuruta ibindi bice by'isi. Iyo raporo yakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita kwigendereza ry'ibihe rifashijwe na Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika hamwe n'ibindi bigo bya ONU. Raporo ivuga ko Afurika ikeneye imfashanyo yihuta y'amafaranga n'iy'ubuhinga bwa tekinolojiya kugira ishobore guhangana n'ubwo bushyuhe. Umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe Peteri Talase avuga ko umugabane wa Afurika washikiwe n'ibyago bikomeye bishika 70 mu mwaka uheze. Ibirenga icya kabiri byabaye imyuzure, ibihuhusi hamwe n'ubugaragwa. Mu makungu Leta z'Ubumwe za Amerika izokora ibishoboka byose kugira ibohoze abamisiyoneri b'Abanyamerika na Canada banyururijwe muri Haiti. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yabivuze ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko ubushikiranganje arongoye buriko burakorana na leta ya Haiti hamwe n'ibiro by'inyamiramabi FBI kugira bohoze abo ba missionnaire 17 ababanyuruje bariko barasaba umuriyoni umwe w'amadolari kuri umwe kugira bashobore kwidegembya ikigega cha onikita kuba na UNICEF kimenyesha ko abana 10,000 muri Yemen bishwe kuva haduka intambara mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2015 iyo ntambara iri hagati ya leta ya Yemen ifashwe mu mugongo na Arabia Saudite hamwe n'abaroberi b'abahuti bafashwa na Irani muvugizi wa UNICEF James Elder avyita ibitera soni akavuga kandi ko ibitigira tanke kabirenga ivyo kuko ngo hari abana benshi bicwa cyangwa bakomerezwa oni itabasha kumenya
urakoze adoyize di girimana mu komeje kumva radio ijwi y'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri Y3 akadomo radio atuze wa akadomo com na ukumbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi yacu ni wa radio yacu
iwanyu mu ntara
Sanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch cyadiratangaza ko leta y'u Rwanda yataye muri yombi abantu 9 ikaza umurego mu guhashya batavuga rumwe nayo Human Rights Watch irasaba abatera inkunga u Rwanda kwamagana ku mugaragaro icyo gikorwa bakanasaba ko abafashwe barekurwa Tim Harris ishimwe
umuryango Human Rights Watch uvuga ko uko gukaza umurego kwa leta y'u Rwanda kuje nyuma yuko ishyaka rya Darifa umurenzuri yewe na Victoire Ingabire ritaremerwa mu Rwanda ryateganyaga kwiziza umunsi wamwitiriwe wari uteganyijwe ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2021 ni umunsi ishyaka rya Victoire Ingabire rivuga ko ryagombaga kuganira ku kibazo cya politiki yakandamijwe mu Rwanda umunyamakuru Tonest Nsengimana wari wateganije kuzacisha ikiganiro ku murongo we wa YouTube ariko umwe na Victoire Ingabire yafunzwe ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 10 umunsi umwe mbere y'uko iki gikorwa kiba Amakuru Human Rights Watch yabonye yemeza ko abandi banyamuryango benshi barimo n'abahagarariye ishyaka mu ntara bafungiwe mu ngo zabo. Aboni Sylvain Sibomana, Alexis Rucubanganya, Hamadi Hagengimana, Jean-Claude Ndayishimiye, hiyongereyeho umugore w'inshuti ya hafi ya Victoire Ingabire witwa Joyeuse Watuje Ingabire akaba anamufasha mu mirimo imwe n'imwe. Human Rights Watch ikomeza ivuga kandi ko umuyobozi wungirije w'ishyaka Regine Kadoyimana nawe yafungiwe mu rugo rwe i Kigali ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa 10. Umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu karere ka Afurika yo hagati Lewis Mudege yavuze ko ibi bikorwa byo guta abantu muri yombi bishimangira ko leta y'u Rwanda itihanganira umuntu wese ujya impaka cyangwa uyinenga. Uyu muyobozi yakomeje gushimangira ko irifatwa rishingiye kuri politiki rigamije guca intege abantu ngo batavuga politiki ya leta nabi. Urwego rw'ubugenzacyaha bw'u Rwanda RIB ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 10 rwanditse kuri Twitter ko umunyamakuru Tonest Nsengimana n'abandi batanu batawe muri yombi bashinjwa gutangaza amakuru y'impuha ashobora guteza umwiryane muri Rwanda. Uru rwego kandi rwaburiye abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda guhungabanya umutekano w'igihugu no kwirinda amacakubiri.
Urakoze Tim Harris ishimwe nongere uko ishyaka PS mbera kuri rikorera mu Rwanda risaba abakuru b'ibihugu by'amahanga cyane cyane igishuti za leta y'u Rwanda kuyisaba kubahiriza demokarasi mu itangazo ryashyizweho umukono n'uwashinze PS mbera kuri Maître Bernard Ntaganda aratabaza perezida w'u Faransa Emmanuel Macron namuhamagaye ansobanurira icyo ishyaka rye ritegereje ku yango mpuzamahanga
FPE ifatwa ubutegetsi bayifashijwemo n'amahanga ibi turabizi ko kuko imbaraga zabo tatuzizi ntabwo yewe bari bafite imbaraga zo kuba batsinda ubutegetsi bwayobowe na NLD. Abo rero bafashe FPR bavuga ko bayifasha kugira ngo mu Rwanda habe demokarasi, ariko ibyo tubona uyu munsi ntabwo ari demokarasi, ni ubutegetsi bw'igitugu buyobowe na FPR. Niyo mpamvu dusaba abo banyamahanga bafashije FPR bavuga ko badana demokarasi mu Rwanda, ubu ngubu ibintu byaragaye, nibo bagomba gufata iya mbere kubwira FPR akana barize bakagaha ubutegetsi bakakabwira bati mwebwe ibyo mwasigaranyije abanyarwanda ibyo twavuganye ntabwo mushyira mu bikorwa muhindure mwemerere demokarasi. Mu itangazo twagerageje kuvuga bamwe tuvuga cyane cyane perezida w'Ubufaransa Bwana Emmanuel Macron, twabonye neza ko Emmanuel Macron afite hano mu Rwanda abakoni bakomeye barimo na perezida w'u Rwanda. Ni nayo mpamvu twagerageje kumuvuga mu izina tutabiciye ku ruhande, kuko buri teka Ubufaransa cyangwa se perezida w'Ubufaransa ahora abwira isi akabwira n'abanyarwanda n'abanyafurika ko Ubufaransa bushaka demokarasi, ko Ubufaransa bugomba gushyigikira ibihugu bigendera ku mategeko, ko Ubufaransa bugomba gushyigikira ibihugu byubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibyo ngibyo ni Ubufaransa burabivuga ariko ntibishyire mu bikorwa. Ugasanga rero nka perezida w'Ubufaransa n'abandi bayobozi b'ibihugu cyane cyane biba ibihugu bya rutura bivuga ko bigendera kuri demokarasi, igomba gukura urujijo mu Banyafurika, igomba gukura urujijo mu Banyarwanda, ukemera ukavuga ati tugomba gushyigikira demokarasi cyangwa se tugomba gushyigikira abanyagitugu. Nawe tuvuga ati mu Bufaransa perezida Macron hari abanyagitugu beza hakaba n'abanyagitugu babi, aho rero niho duhagaze nacyo itangazo rivuga tugerageza gutunga agatoki bayobozi b'amahanga nyine harimo na perezida Macron w'Ubufaransa ko bagombye kwema bakavuga bati turashyigikira demokarasi cyangwa se turashyigikira abanyagitugu.
Hari inzego z'igihugu zishinzwe gufata abantu, kuki udashyira mu majwi imitegekere y'igihugu ugashyira mu majwi ishyaka kandi leta iriho irimo n'andi mashyaka?
Impamvu tuvuga FPR ni ibintu bisobanutse cyane cyane nk'umuntu uri mu Rwanda, cyane cyane nk'umuntu wabaye mu buyobozi bw'igihugu uzi neza ukuntu FPR ikora. FPR nayo irabyivugira ko ariyo moteri y'igihugu, kandi kuko nibyo yatsinze amatora nubwo ari amatora afite. Niba rero FPR twista cyangwa se yivuga ibigwi ko ikora byiza, ibyiza byose biri mu Rwanda ari ibyayo, inganyagaciro yumvikana ni uko FPR igomba kubazwa n'ibibi byose bibera mu Rwanda kugira ngo abize imibare nyunganyagaciro yumvikana. Hari RIB cyangwa se polisi ni inzego zidakorera Abanyarwanda, ibyo ndabivuga bihagazeho n'amaguru abiri, bigaragara ko ari inzego zikorera ishyaka rya FPR. Ibyo tuvuga tubifitiye ibimenyetso na gihamya, byakumvikana gute ko RIB ihamagara abanyamakuru ikabaha umurongo bagomba gukoraho bakora itangazo bakora itangazamakuru? Ibyo ngibyo baba binjiye muri politiki. Turabona urugero nka polisi. Polisi iyo yirirwa yiruka ku banyapolitiki ibahuza gukora inama, aha ngaha nubwo nanjye byambayeho reka mvuge iby'iki gihe ishyaka ryarupfa umurimo. Ishyaka ryarupfa umurimo rishingiye ku mategeko, rifite uburenganzira busesuye bwo gushaka abayoboke kugira ngo rizakore inama rusange yikurikira. Iyo nama rusange yikurikira ryarupfa umurimo izayikora gute igihe cyose batemera ko umuyobozi waryo ahura n'abarwanda shaka bazo bagategura inama rusange ibyabayeho ejo bundi nongere mbishimangire iri nitarwoba
Maître Ntaganda Bernard umuyobozi w'ishyaka PS imbera kuri ndagushimiye cyane ku bwaka kanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana
Kuri wa kabiri urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwahamagaje Madame Ingabire Victoire Umuhoza umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi Kigali inkuru ya Sumta Kaboyi
Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemereye ijwi rya Amerika ko Ingabire Victoire yahamagajwe kwitabura urwego mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Uyu muvugizi ntiyashatse gusobanura mu buryo burambuye Ingabire abazwa kuko yatangaje ko ibyo aregwa azabimenyeshwa ku giti cye. Gusa Murangira yabwiye ijwi rya Amerika imwe mu mpamvu bifuje gutumiza Ingabire.
Nibyo yahamagajwe bishingiye ku iperereza ari gukorwa kuri Nyirumubavu TV. Ikorera kuri murandasi ndetse n'abandi bantu bafashwe mu cyumweru gishize muri amasaha y'igitondo nibwo ari buze kubaza
ese iyo umuntu ahamagajwe nk'uku yitwaza umwavoka we cyangwa asaza gusobanura gusa ntabwo ari ngombwa kwitwaza umwavoka
no bushake bwe icyo yakora cyose yumva kimubereye cyiza nicyo yakora gusa burya ushobora gutumizwa mu rwego rw'ubugenzacyaha ku bw'impamvu zitandukanye ari ibyo bakubaza ari amakuru bagushakaho ari ubuhamya bagushakaho ibyo byose rero sinibaza ko biba bikeneye avoka
Ijwi rya Amerika ryavuganye na Madame Ingabire Victoire mu gihe yari mu rugendo yitabye RIB gusa nawe atangaza ko ataramenya neza icyatumye ahamagazwa
ntabwo nzi impamvu batumijeho aniyo bambiye barambiye batuzaza tuganire
ukuganira bisaba ko witwaza umwavoka wawe cyangwa wigendeye wenyine
ona ngomba kwakita n'umwavoka kuko muri RIB ntabwo ari ahantu abantu baganirira muri RIB n'urwego rw'ubugenzacyaha bakubwiye gutyo ntekereza ko ari uburyo bwo kuvuga urw'ubugenzacyaha ntabwo wajya udafite umwavoka
Ntabwo utekereza ko bishobora kuba bifitanye isano barwanashyaka bo muri Darfur Umurinzi nabo benshi bafunze ko wenda byabifitanye isano
birashoboka ntabwo mbize rwose nta gitekerezo mbifite kuko nabo ubwabo kugeza ubu ntabwo ndabona impamvu babafashe
RIB ihamagaje Ingabire mu gihe mu cyumweru gishize yari yatari muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste w'Umubavu TV ikinyamakuru gikorera kuri murandasi uyu munyamakuru yafatanywe n'abandi bantu batanu bo mu ishyaka Darfur Umurinzi ritaremerwa na Leta y'u Rwanda RIB yavugaga ko bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda nabajije Ingabire ko nta mpungenge afite ko nabashobora gutabwa muri yombi yumvikanisha ko iyo wiyemeje gukora politike byose biba bishoboka
impungenge zo zirahari ariko byabaye ntabwo nabitangira kuko ntego ntekereza ko nabo bari bazi ko bazafungwa niyo muri politike burya ntabwo muri ku rugamba nkuru turiho rwo guhanira ko twabaye igihugu kigendera ku mategeko ko bubaka demokarasi isesuye mu gihugu cyacu icyo gihe uba witeguye ko ibintu nk'ibi bishobora kuba yabanda ko ubuzima bwo muri gereza ntegeza kubamo ndabuzi atuma ndara ntasinziriye ngo nuko RIB yampamagaje cyane ko ndi gutekereza mutima wanjye ndasanga nta mpamvu afite ku mutima nta kintu nakoze kibangamiye itegeko
amakuru y'ijwi rya Amerika ryamenye nyuma y'uko Ingabire avuye kwitaba RIB nuko atigeze abazwa kuko yasobanuye ko arwaye urwego rw'ubugenzacyaha bwemereye Ingabire gusubira iwe akazungira kwitaba kuwa kane w'iki cyumweru si ubwa mbere Ingabire Victoire yitabye inzego z'ubutabera kuko mu mwaka 2013 urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 amaze guhamwa n'ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kureba umutwe w'abagizi ba nabi yabirekuwe mu mwaka 2018 ku mbabazi z'umukuru w'igihugu amaze imyaka 8 muri gereza Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
komeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda leta y'u Burundi kuri wa kabiri yashyikirije u Rwanda barwanya 11 mu mutwe w'inyeshyamba wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda leta y'u Rwanda ivuga ko yabyishimiye inkuru irambuye eloge buri kaneza
Iruhande batwara ibisata by'iperereza mu ngabo z'u Burundi n'u Rwanda n'abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini CRDL, abaserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU, hari kandi n'abakuru b'intara za Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'uw'intara ya Bugesera mu Rwanda zihuzwa n'umupaka wa Gatsenyi-Nemba. Ibihugu byombi bisangiye umukuru w'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ibyakozwe kuri uyu wa kabiri bigaragaza neza ko ibintu birikomeje mu nzira nziza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Avuga ku izina ry'umugabo w'ingabo z'icyo gihugu General de Brigade Vincent Nyakarundi yavuze ko ari igicapo kirengeye ibihugu byombi bibiri.
Today the Republic of Rwanda is receiving 11 FLN combatants.
Uyu munsi Repubulika y'u Rwanda yakiriye abarwanyi 11 ba FLN batanzwe na Leta y'u Burundi. Biba amezi abiri n'19 u Rwanda rutanze abarwanyi 19 b'Abarundi kuri umupaka nyene. Iki si igicapo cy'umubano mwiza gusa hagati y'ibihugu byacu, ahubwo ni intera ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere.
Contribution to peace and security in the region.
Colonel Ernest Musabaje w'iperereza muri FDN Begs ikare cy'u Burundi yagereranije abagwanyi n'abakoriterabwoba yemeza ko bashikirijwe u Rwanda kubera u Burundi bwiyemeje kugwanya iterabwoba aho riva hose.
Aujourd'hui nous sommes venus ici
uyu munsi twaje gushyikiriza abagwanyi 11 mu gisirikare cy'u Rwanda kugira bakire imanza n'igihugu cyabo. Ubundi ntibusubira gushimangira ko atacyo bimariye guha impigi imigwi duhumbanya ibihugu bibanyi. Kubwo Burundi iyo murwi wose uhumbanya umutekano w'abantu bitekaniye mu hari w'iterabwoba. Mu kugwanya bene iyo migwi, ibihugu byacu bigomba gukorera hamwe mu runani.
Pour combattre toutes les organisations, il faut que nos pays conjuguent les efforts en travaillant en synergie.
Niko Musaba yamenyesheje ahejeje gushikana abagwanyi ba FLN inyuma y'ibirometero birenga 195 bavuye Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Nyakarundi ahagarariye iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda yibukije ko mu ishyamba kimeza rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi rikomeza rigacika Nyungwe yarigeze mu Rwanda hakiri abagwanyi babangamiye Abanyarwanda.
However, as we receive these 11 combatants, it should be noted that the hundreds of others remain in Kibira Forest from where they continue with attempts to launch cross-border incursions.
Nubwo twakiriye abagwanyi 11 twibutse ko abanda amajana n'amajana bakiri mu ishyamba rya Kibira aho baguma bagerageza gukora ibitero mu Rwanda bakica inzira akarengane z'abasivile. Niyo mpamvu twe na mwene wacu w'Umurundi n'abakuru bacu babiri dukora tukiziganya kugira ngo tugerezwa ku bihugu byacu byombi neshwa burundu, ariko ntiturashika kugeza imigenderano inaguwe neza. Amanama y'abakuru b'ingabo yabwirwa kuba kenshi imbibi zikugururwa maze abantu n'ibintu bikinjira atankomanza.
Borders reopened and the free movement of our two people and goods restored.
Abagwanyi byavuzwe gusa ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi nta ntara kanuni yamenyeshejwe yamenyeshamakuru. Mugabo amasoko y'ijwi rya Amerika yagemereye ko bafatiwe mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi muri uku cyenda guheze. Igice cy'Ikibira kiraherereye gikunze kuvugwamo abagwanyi bavuga Ikinyarwanda nk'uko abanyagihugu baho badasiba kubivuga mbere y'igisirikare cy'u Rwanda cyemeje kenshi naco nyene ko bajabuka ku butaka bw'ico gihugu ariyo baturutse. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Burundi Alain Tribert Mutabazi yari yabyamiriye kure.
Iyo migwi yabitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke twebwe ntayo twumvise, kandi mwaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi. Gusa icyo twemeza kubera nk'akarere nk'akarimo ishyamba rinini wegereye umupaka duhana igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi cya Congo, iyo rero habaye ingorane ku ruhande ngirango rw'ababanyi hariya mu Rwanda hari igihe usanga bakunze kubivuga gutyo.
Umuhari FN ishami ry'abarwanyi b'ihuriro rya politiki MRCD rirwanya Leta y'u Rwanda biri mu byatumye Paul Rusesabagina yararongoye Hotel Mille Collines yahungiyemo abatari bake mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 akatirwa imyaka 25 yo gufungwa kwa 20 ukwezi kw'icyenda guheze. Yagirijwe kuba mu gihe w'iterabwoba no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bantu 20 bari muri iyo dosiye nyene barakubiswe intaye mu gahanga nabo nyene bagizwe ibyaha biri mu ibyo. Rusesabagina mu bashinze MRCD eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu Burundi abafasha b'abayobozi n'abandi bagore bavuga ariko ijyana bari mu nama y'iminsi ibiri igamije kwiga uburyo bakemura burundu ikibazo cy'indwara ziterwa n'imirire mibi abibasiwe cyane n'abana bato batarageza ku myaka 5. Pierre Claver niyo nkuru.
Intumbero y'ihuriro ry'abakenyezi b'indongozi n'iboneza mu bisata bitandukanye by'igihugu mu Burundi no gukaburira ubwenge no guhimiriza abo bakenyezi kugira ngo bagire uruhara mu kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi cyane cyane mu bana batarashikana imyaka 5. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye iryo huriro yizeye ko hamwe ico kibazo gifashwe mu minwe n'abakenyezi ari nabo basanzwe bitaho abana curanduranwa n'imizi mu myaka 5 iri imbere.
Kubona umukenyezi yagize gwiwe iki kibazo ni kimenyetso gikomeye mu gihugu kizotuma umwe wese ahari atagifata menenegwe kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi ntihagire indwara zivuye kugufungura nabi zizosubira kwibonekeza. Ni mwebwe musanzwe mubijejwe mu miryango ni umenyere rero gutunganya neza ibijyanye n'imfungurwa ingene bazivanga uranze ubwoko bwazo n'akamaro kazo mu mubiri gutyo Uburundi bwose bugira abenegihugu bakomeye biteza imbere kandi baterera mu guteza imbere igihugu.
Ice gihanyo cy'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ikigo Istebo kijeje ibiharuro mu gihugu cerekana ko abana batarashikana imyaka 5 aribo babangamiwe kurusha abandi. Iyo raporo yerekana ko ibice birenga 5% byabo bari bagwanya indwara zituruka ku gufungura nabi mu mwaka uheze. Ibice 50% by'abagwanye bakaba babangamiwe cyane. Intara zirimo abana benshi basinzikajwe n'indwara zituruka ku gufungura nabi ni cyane cyane Ngozi, Kirundo, Karusi na Ruyigi. Muri iryo huriro rigira kabiri mu myaka 2 kurikirana, umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana aributsa abakenyezi bibungenze n'abonsa nyene bakwiye gufungura kugira ngo birinde izo ngwara.
Gufungura neza suko ufise imfungwa zikwiye ahubwo no kumenya ko hariho imigwi itatu harimo ndema mubiri. Izo mfungwa nazo turazifise mu gihugu hari ibiharage, ubushaza, ibiyoba, amata, indagara, inyama n'ibindi. Hariho sanganya ngaburo ibyo harimo ibyamwa, imboga n'ibindi. Hariho ntanga nguvu, bigori, bijumbu, bitoki, muceri n'ibindi. Hariho ukonsa ikibondo amezi 6.
Iryo huriro ryitabwiye n'abakenyezi batandukanye barimo abashikiranganji, abakenguza amateka n'abashinga amateka, ba burumatari, ba musitanteri, abikorera utwabo, abaturuka mu mashirahamwe yigenga n'abandi. Kimwe mu byo abo bakenyezi b'indongozi bashikirije nk'umuti ni uko hoshigwaho ibisata byihariye mu mavuriro yose bijeje kwakira abana canke abakenyezi bibungenze bagwaye izo ndwara zituruka ku gufungura nabi. Ikindi ni uguhamagarira abanyamitaye gushira uburyo mu igisha abanyagihugu gutera imboga n'ivyamwa n'ibindi. Hatibagiwe ugushiraho ku mitumba yose igize igihugu amakomite ajeje kuraba urugo rurimwo umwana gwa ingwara zituruka ku gufungura nabi. Bashikirije kandi ko ayo makomite yoduzwa gushika ku rwego rw'amakomine ndetse ko yo kwigisha ku mitumba ingene abanyagihugu bakwiye gutegura ifungurwa zujuje ibikenewe. Ibi mu bice bimwe bimwe by'igihugu hari abakenyezi b'imboneza bamaze kubitangura mu kwigisha abandi ingene bagaburira abana neza mu buryo buke bafise. Uno w'igihanga mu ntara ya Bubanza afise impanuro atekerera abibaza ko bigoye gufungurira neza abana abicishije kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Hariho abantu batari bazi kuvanga ziryanja irya migwi itatu. Twarateka ibiharage bihedu gashirako ibijumbu gaca dufata ziyamboga bogirengarenga tugashirako hama tukaca dufata gatunguru tugakatiramo dutomate tugashiramo n'utuvuta tukaturenza ko hejuru n'utwema bishitse twabonetse twarashiramo nyene hama umuntu agafungurira aba bana. Kubadashoboye kukubijya kubera haba harimo batoya bo kuva ku mezi 6 kuduga twarashira mu kintu cyagutse nyene isafuriye ikwiye tugacucuma neza neza bya bijimbo na bya biharage bikanwagana hama duhejeje tukaca tugira twarura tugashira kuri ya masahani hama tukaca tubabwira abavyeyi b'abana ati karabisha abana tukaca tubafungurira za mfungurwa kugera ubu kuva aho babibone basigaye bazi kungena bavanga.
Ihuriro ry'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afrika niryo ryafashije mu gutunganya inama y'iminsi 2. Umutambukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aserukira iryo huriro yaratanguje umugambi wo kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi mu gihugu. Cyeclaveni Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Hashize imyaka 10 kuri itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2011, umukuru w'igihugu cya Libya Muammar Gaddafi yarishwe kuva icyo gihe kugeza ubu Libya yaranzwe n'intambara n'imidugararo mu kwezi kwa gatatu gushize hashyizweho leta yahawe inshingano zo gutegura amatora ateganijwe mu kwezi kwa 12 uyu mwaka aha niho dusoreje aya makuru hamwe n'amakubi ya baro wafashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venus nshimiye Imana.